Abagize b'inzego za leta n'umukuru w'igihugu bari bakoraniye mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi bariko baremesha ikiganiro bama baha abanyagihugu n'itangazamakuru buri mezi atatu. Muri iganiro hakunze kubazwa ibibazo biba bihanze igihugu mu kiringo gitunganirizwamo hamwe n'ingorane abanyagihugu baba bafite ugiti cyabo bashaka ko zigera imbere, cyane cyane baba barakinyijwe n'inzego zo hasi. Naho yarungitwe mu ibohero mu ntango z'ukwa gatanu haherutse kuba ikiganiro nk'iki mu ntara ya Cibitoke ari naco cavugiwemo bwa mbere ibyaha wahoze ari umushikiranganji anje wa mbere arenga iyo mebunyoni yakurikiranwa ko n'ubudotse yiwe iracari mu byo abarundi bagikeneye ku muco mwinshi. Umwe mu bamenyesha makuru bakorera radiri Bujumbura yabajije umuvugizi wa sentare ntahinyuzwa n'ibiro by'umushyiriza manza akizigenza wa Republika aho ibyerekeye iyo dosiye bigeze. Kugera ubu bwana bunyoni yatari yigera ashengezwa muri sentare inyuma y'amezi arenga abiri ari mu munyororo. Agifatwa bunyoni yagirijwe ibyaha bitatu: uguhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kwishakira inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko. Ubu hiyongereye ko ibindi byaha bibiri nk'uko bisigurwa n'umufasoni Agnes Bangiricenge.
Barongeye ko gutunga ibigwanisho adafite uburenganzira, barongera ko no gutuka umukuru w'igihugu. Ushikiriza manza yarasabye sentare ko bamwongera ikiringo cyo gutohoza bivanye n'ibindi umushikiriza manza yararonse.
Umwe mu bari baremesheje ikiganiro yashimye kumenya neza ukuntu General Bunyoni akurikiranwa ku cyaha cyo gutunga ibigwanisho atafitiye uruhusha kandi ari mu nzego z'umutekano, maze hasubizamo Bangiricenge uryamuguye nabi ariko aracishura.
Wewe ukivuga uko utumva, arafite ibyo amategeko amurekurira, ariko basanze ibindi amategeko atamurekurira. Nibi bica bivuga yuko abitunze adabifitiye uburenganzira.
Kugera ubu nta raporo iratangwa ku birwanisho byatowe ku rugo rwa Bunyoni igihe igipolisi n'iperereza byasaka ingo ziwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura no mu ntara ya Rutana mu manuko bushyira ubuseruko. Gusa isoko ryijwi rya Amerika rimenyereye ibibazo by'umutekano mu Burundi ryari ryatubwiye mu kwezi kwa gatanu riti mu sanzwe nk'umujenerali yemerewe gutunga inkoho zibiri intoya na nini, mu gihe boba basanzeho iziyongereye kuri izo baremerewe kumwagiriza ko atunze ibirwanisho adafitiye uruhusha. Mu mpera z'ukwa kane ishyirahamwe Human Rights Watch ryasabye ko Bunyoni yahabwa ubutungane bwigenga, risaba leta kureka indorerezi mvamakungu kuza gukurikirana urubanza rwiwe. By'umwihariko Clementine Domontoye, umushakashatsi ku mugabane wa Afurika muri uwo muryango, yabisiguriye Ijwi rya Amerika.
Pour un procès équitable, nous avons effectivement demandé la présence d'observateurs indépendants.
Dusaba ko haja indorerezi igenga kandi umushinga ntaye Bunyoni akubahirizwa hisunzwe amategeko y'ubutungane, na cyane cyane mu guhabwa umushingwa manza no kubonana n'umuryango wiwe. Ku byerekeye indorerezi byokorwa mu buryo bwinshi, abategetsi bashobora gusaba abadiplomate kuhaba mu rubanza cyanke umwanditsi adasanzwe wa ONU ku Burundi wagateka akazi na muntu cyo kimwe n'abaserukira igisata cy'agateka akazi na muntu muri Afurika.
Undi mwitwarariko wabajijwe ikibazo cy'igitoro cyabaye ingora bahizi haraheze amezi arenga 18. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Hosine Glene Gatoni nta mwizero yatanze.
Kararanguwe ariko kiri mu bubiko bw'igihugu muri Tanzania. Intambanyi nyamukuru rero ihari ni ingene kiva muri Tanzania kigashika hano mu Burundi. Mu biriko birategurwa hariho gutegura kubaka ububiko bw'igitoro hano mu gihugu, ikindi ni kurondera amakamyo manini manini y'igihugu.
Yavuze ko arabagwiza tunga bigize akagarama Ruganda bakanka gusohora ibikamyo byo kurangura ibitoro. Gusa umuti wabo buri kuziko nkuko gatona gabisha.
Abo baherewe uburyo bwo kuja kukizana ntibakizane, ntibari hejuru y'amategeko, kandi inzego zibijeje kubikurikirana ziri ku kizi bazokwishura imbere y'ubutungane.
Ariko Faustin Ndikumana, umukuru wa Parsem, ishyirahamwe rihamagarira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama, asanga ari ikibazo gikwiye kwicarirwa na bose. Aha yari katanga umwihweze Bujumbura mu ntango z'indwi.
Abashobora gutera ibyumviro ni benshi. Iyo nama yokoranywa i Dar es Salaam ni mu mahanga, abarundi basanga igitoro kiri Bujumbura, titwe twahura nibwa no gushikana igitoro i Bujumbura nyimba i Dar es Salaam co bacuzi. Aha muri Congo hose hari intambara, twita ko tuja gufasha umutekano, igitoro kiruzuye. Uburundi ni kugoba agahabwa muri aka karere ku biba turi igitoro.
Mu kiganiro co kuri uyu wa kane kandi havuzwa ibijanye n'amakimbirane amaze iminsi yibonekeza mu mugambwe SNL utavuganwa n'ubutegetsi. Umukuru wawo aheruka guhagarikwa na 10 mu bagize biro politike, nawe yari amaze iminsi akuye. Ni gice cy'abagize biro politike ya SNL. Ivyo vyabaye nyuma yuko umushikiranganji w'intwaro yo hagati ahagaritse ibikorwa vy'uwo mugambwe umaze amezi ufite indyane mu burongozi. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji bujejwe itunganywa ry'imigambwe yirinze kugira vyinshi yabivuga, kati inzego twemera n'izo mu 2019 igihe umugambwe washingwa. Eroje Burikaneza, Ijwi rya Amerika.